muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi, ikaze muri gahunda yanyu iwanyu mu ntara. Mu Burundi kugaragaza ikikuri ku mutima ntibishoboka kereka utumwe na leta, ariko sije ubivuga ahubwo ni
naho biva yuko mashyamari iyo yateguye imyerekano canke izo ngendo baba batumwe n'umugambo wo kubategetsi je kandi ko umusiri w'uburenganzira bwo gushyira ikiri ku mutima bitubashe rwose.
Nibyigira Gervais ayobora urunani rw'amashyirahamwe yigenga aharanira uburenganzira bwa muntu Réseau des citoyens probes RCP mu magambo ahinnye, ni mukanya rero mu makuru yo mu ntara. Mbere y'iwanyu mu ntara tubanze dusabe mugenzi wacu Aloyse Bigirimana atunyurire muri make mu makuru yo hirya no hino ku isi.
Umuntu wa mbere yanduye umugera wa Ebola yaramenyekanye igoma igisagara kinini. Uwo mugera utanguye kwibonekezamwo kuva utangura kugaragara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi k'umunani umwaka uheze, nk'uko byashikirijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri ico gihugu ejo ku munsi w'Imana. Uwo murwayi yashitse mu gisagara ca Goma mu mutwenzi wo ku munsi w'Imana avuye ibutembo, kimwe mu bisagara byagaragayemo Ebola mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Ubwo bushikiranganji bwemeza ko Goma itazosinzikara kuko Ebola yamenyekanye igishika, ndetse n'abantu bari kumwe n'uwo muntu muri bisi batangura gucandagwa kuri uyu munsi wa mbere. Mwamenya ko Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze guhitana ubuzima bw'abantu 1,655 nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Iyi nkuru ijwi rya Amerika riyikesha itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Leta Zunze za Amerika kuri uyu munsi w'Imana ejo niho yatanguza igikorwa cyo gufata abimukira baba mu gihugu ubutungane buza bwarabashize ku rutonde rwo gutahukanywa mu bihugu baje bavamo. Iryo sekeza ryemejwe ku munsi wa gatanu na Perezida Donald Trump, ritekanijwe gukora ku miryango iharurwa mu majana mu bisagara 9 bikomakomeye birimwo Chicago, Los Angeles hamwe na New York. Abagiye guhigwa cyane nababonwa ko babangamiye umutekano, nk'uko byashikirijwe n'umuyobozi w'imfatakibanza ugisata kijejwe urujya n'uruza rw'abantu hamwe no gucungera imipaka Matthew Albins. Ingingo ya Trump yo gufata wimukira yitezwe kwakirwa neza n'abamutoye, inyuma yaho asubiriye kubemera ko azohasha abimukira bari muri Amerika mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Abatavuga rumwe nawe bo mu mugambwe w'abademokrate bashikirije ko kwirukana imiryango cyane cyane yamuka muri Amerika yo hagati bitubahirije ikiremwa muntu, kuko benshi baza kwironderera ubuzima. Umusirikare wa Leta Zunze za Amerika mu nteko zidasanzwe yarafiriye ku rugamba mu buraruko bwa Afghanistan, nk'uko byashikirijwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika ejo ku munsi w'Imana. Umusirikare azwi ku izina rya James Ryan yafuye inyuma yaho akomerekejwe bikomeye n'amasasu y'umwansi ku munsi wa gatandatu. Abaye umusirikare wa Amerika agira 11 yishwe muri Afghanistan aho umwaka ugeze gushika ubu, agashikana ku gitigiri cya 2,450 bishwe kuva iyo ntambara itangura mu mwaka w'2001 muri Afghanistan. Umuvugizi w'abatalibani Zabihullah Mujahid yashikirije ku wa gatandatu ko umuhari wabo ari wo uri nyuma y'ubwo bwicanyi, ariko ivyo yemanze ngo biracatohozwa na Amerika. Amerika ifise abasirikare bangana 14,000 muri Afghanistan, aho bariko baha impanuro za gisirikare abasirikare ba Afghanistan bari mu rugamba n'abatalibani. Igipolisi c'Uburusiya carafunze abantu bari mu myerekano bagwiriyemwo abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Imyerekano yabaye ku munsi w'Imana ejo yasaba ko abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bashirwa ku rutonde rw'itora mu matora y'abayobozi mu bisagara atekanijwe mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka. amatora yo mu kwezi kw'icyenda agamije kurondera abayobozi b'ibisagara harimo na Moscow abarenga abantu barenga rero igihumbi bari bakoraniye ahitwa Square inyuma yo guhererekanya ayo makuru ku mbuga ngurukana mumenyi abakurikirana hafi iyo myerekano bavuga ko abantu 38 bafashwe bakuwe muri urwo rugendo bise ugw'amahoro.
Urakoze Roy. Chuti zacu mbibutse ko muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mushobora kandi no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com, radio yacu vwa.com, iwanyu mu ntara rero.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Urunani rw'amashyirahamwe yigenga aharanira uburenganzira bwa muntu ryitwa RCP Réseau des Citoyens Probes ruravuga ko uburenganzira bwo kwerekana ibitekerezo ku mugaragaro mu makoraniro n'imyigaragambyo bwasubiye inyuma cyane mu Burundi. Mu cyegeranyo imaze gusohora, RCP yemeza ko uhirahiye ukerekana ibitekerezo binyuranye n'iby'ubutegetsi bushaka ufatwa nk'umwanzi w'igihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru uri i Kigali mu Rwanda araduha inkuru irambuye.
Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro bwarasubiye inyuma cyane mu Burundi nk'uko bigaragazwa n'amatohoza yakozwe n'urunani rw'amashyirahamwe yigenga Réseau des Citoyens Probes mu Gifaransa. Iryo shyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ubu risigaye rikorera hanze y'igihugu ribona ko imyerekano yose imaze igihe itunganywa mu mabarabara ya Bujumbura no hagati mu gihugu iba yateguwe n'ubutegetsi, ndetse ko n'ubutumwa butangwa buba bwateguriwe mu magambo uri ku butegetsi. Nibigira Gervais ni cege yacutwara ubwo runani RCP.
Hamahabuze amajambo kenshi wasanga yatumwe n'ubutegetsi kubera twabonye ko umuntu hazi mwezi amajambo ashikirizwa n'abarongoye intara. Naho bivuga yuko amashyirahamwe ariyo yateguye iyo myerekano canke izo ngendo baba batumwe n'umugambo wo kubutegetsi baca binyegeza inyuma yaho. Cyangwa niko umusiri w'uburenganzira bwo gushyikiriza icyo umuntu kiri ku mutima bitoshe rwose n'urongoye SNC bavuze muri raporo yuko agabisha ya radio RFI gushika naho umusiri bashinze yuko azobaho umugwi uza uraraba amajambo yo gushyikirizwa n'abaserukira abimenyesha makuru mu ntara. Umva ko umusiri azoca aba icyo bitagu kwanza kuyungurwa makwada ushikirizwa amahinda cyo abye nka maradio ni bahagaritse aba ijuru rya Amerika aba BBC n'umusi yana no kona RFI icugwa murabona ko je wundi bagabishije kimesha makuru iwacu.
Ijuru rya Amerika ryavuganye na rimwe muri ayo mashyirahamwe yigenga akunze gutunganya iyo myerekano idomwa ko urutoke kwibirimwo ukuboko k'ubutegetsi. Folicon F rigwanya ikimenyane n'akamwana wa mama rirahakana ivyo ayo mashyirahamwe yagirizwa. Gerard Hakizimana ni warirongoye.
Twagatwa tumenyeshe ko ibijyanye na manifestation zitegurwa natwe mu mashyirahamwe yigenga tukazitegura ata kuboko kwa leta na kumwe kurimwo. Ntagusubira kuvuga ko leta cyangwa undi muntu ari wese yoba afise uruhara muri bijye twatiko twategura. Nibaza ko ari ntumbero mbi yo gucafuza amwe mu mashyirahamwe ariko akorera mu gihugu na cyane cyane abona ibiriko biraba kandi ababazwa n'ibishikirizwa n'abagonze gutembagaza ubutegetsi. Aho muzi ko hari amashyirahamwe yari yahagaritswe mu 2015 n'ubakaba atagikora kuko uruhara yagize mujya mbumuko.
Naho biri uko urunani RCP gwo ruvuga mu matohoza yago ko nabanyagihugu bitabira iyo myerekano n'ingendo baba bajanywe ku nguvu canke bagahabwa amafaranga kugira ngo amakungu abone ko abanyagihugu ari benshi.
Dusaba yuko rero umunsi wa kugurura urubuga rwa politiki hamwe cyane n'ugwa umwanya nyagihugu bashikize akari ku mutima.
Ariko aba banyagihugu nyine muvuga ngo baba burenganze bashikize ivyumviro buri wa gatandatu ba mabarabara biyamiriza binabiri abatumwe ko namashyirahamwe adaharanira icyo bya politiki.
Njye byatangaje ngo sura byo umunsi aba batumwe ko bagenda ku nguvu kandi kimenyamenye umunsi twabonye umuntu aramuyinga aho uwayikora senga atazi byasenga baba camubwiye ati senga uvuga uko nuko vuye ko umusi nyego bagenda kwera ubwoba kwera badashobora kugenda bidegeye nyumba utagiye ejo bagize yuko ugwanye ubutegetsi ese uva yuko umusi ijambo ryawo uzaba nibyo yandikwa baba bafise byabyanse mu rurimi benshi batazi uva yuko umusi rero ubutegetsi bategura imyerekano mwabaca bacha kuri amashiri hamwe kugira ngo berekane yuko batarutegetsi babikoze ariko amashiri hamwe yito kuyigenga kandi radyo none uyu munsi n'abarongo ya mashiri hamwe usanga n'amajambo bashikiriza amatanzu bashikiriza usanga kenshi yegere cyane rwose ubutegetsi kandi usanga avuga ibyo ubutegetsi burasabye
societe civile ikorera mu gihugu iratandukanya ikemeza ko abitabira izo ngendo n'imyerekano atari abanyagihugu bose ahubwo ari abanywanyi bayo barakana kandi ko atari abavugizi b'ubutegetsi
abo babazi baja mujya nyerekano ubwa mbere ndacacha zyangereza amahoro dutunganya mumenye ko ari abanywanyi b'amashyirahamwe yacu kandi baza ku bushake bwabo bataza ku nguvu mu ntumbero yo kuyamiriza bijya binyuma bya bikoreshwa n'abana bariya kuvuga ko ibyo tuvuga ngo ari leta y'ubitegura sivyo namba kinyuma cyambaye ubusa twabibeshuje mu ishyirahamwe gishinzwe kugwanya kimenyane n'akamwana na mama turongoye amajambo ategurwa n'amashyirahamwe yigenga agashikizwa n'amashyirahamwe yigenga
kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu menshi mu mashyirahamwe yigenga yarakomeye mu gihugu yarafuswe menshi muri yo yashimye kubandaniriza ibikorwa byayo hanze yagirijwe ko yifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi ubu imanza zihuza ayo mashyirahamwe na leta y'u Burundi zigeze muri sentare nkuru y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko amaraporo menshi y'ishami mpuzamakungu ONU yerekana ko ivyo vyateye ubwoba yasigaye mu gihugu gushikaho atawubahuka kuvuga ico ubutegetsi budashaka kugutinya ko yokubitwa inkoni yakubiswa ba mbere Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite indwara zidakira bavuga ko batabona imiti aho bivuriza ku kigo nderabuzima cya Rusenda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uraho ngaho nyine mu Rusenda.
Abenshi muri abo bagwayi bagwaye izindi ndwara zidakira zirimo asima bari muri inkambi twaganiriye batubwiye yuko batonda kenshi na kenshi ku mavuriro ndetse no ku kigo nderabuzima cya Rusenda aho bicara basaba impapuro zibajyana kwivuriza ku bitaro bikuru by'Ibaraka ndetse n'iby'Ubukavu ariko ntibazibone. Nyiranzeyimana Consolate avuga yuko amaze imyaka inasabisha kujya kwivuza ku bitaro bikuru by'Ibukavu ariko akaba atarahabwa uburenganzira bwo kujya kwivuza kandi indwara imurembeje.
Kuva nafatwa n'ubu bugwayi naragiye kwa muganga iminsi myinshi igihe kimwe bampa imiti ngeze muhera ndayinywa ntacyo yamariye mbo ikindi gihe barambwira ati wowe bw'indwara yananiranye tuzokujyana Baraka kuri hobitali. Uwo munsi bambwiye nditegura ndagenda yite wanga kwa muganga kuri senere n'ori wabimbwiye niteguye ngiyeyo barangarura baravuga ngo hoya ngo nta miti ngo iriko bitari ngo ningaruke ngo imiti yarashize muri asere ngo ushyire hamwe ridufasha ngo imiti yaraheze ngo ningaruke ngo ntabwo ngenda ngo nta bubasha ngo afite ngo kunsukuma ku bitari baraka ngo kandi imiti yaraheze ngo mimuhira najyo ntagira imiti mbona najyo ntagira imiti mbona kugera none ni nge wigurira imiti iyo mfashwe n'ubu bugwayi bwo kuhera impwemu zose ni njye ugenda nkikoranye ngashaka urufaranga ajya kuri foromasiyo nkigurira.
Nyo kwizegwa Irene nawe ni umugwayi wa asima uri muri iyi nkambi nawe ashimangira yuko abafite izi ndwara zidakira za asima bijujitira uburyo bagura imiti y'indwara baba bagwaye.
Abantu dufite indwara zidakira nka asimatike duhura n'ikibazo cyo kutaronka imiti kwa muganga kuko kwa muganga dukunda kujayo iyo uri muri krize bakatubwira ko imiti atayo bigaca biba ngombwa ko rero atayihari ushobora kuyaranja ingene ushobora kuyironderera kugira kiramanya kuko umuntu yamayinjira muri krize nashobora kuba mu ndatatu nina fise nk'ubu turamaze igihe gito batubwira ko ata binini bihari komprime zaraheze baguhaye agapome bakagwira ngo niwipombere kwa muganga rero ngo hamuce utaha ugeze muhira kirize kandi yasubira kuduga ugaciro ngombwa kwanga kandi gusubirayo duhura n'ibibazo bidasanzwe cyangwa se bitandukanye kubera imiti atawe turonka
mu bigenza gute
dushe tugenda kugura kuri farumasi uri yaranje ugafuma urondera ahantu ukopeshe udufaranga ukajya kuri farumasi ukagura umuti aka gapombo banafise mu maboko ukagura idolari zitanu kuri farumasi kuronka ubwo buryo ntabwo byoroshye.
Izi mpunzi zikomeza kuvuga yuko ibibazo byo kutavuzwa neza izi ndwara zidakira biri muri iyi nkambi byiyongera no ku bindi bibazo birimo no kuba abafite indwara zirimo za diabete bajya babura amafunguro ajyanye n'indwara baba bafite Chimpa Elizabeth numugwayi wa diabete
usanga zijyanja tujya urumva baraho tusaka regime ukayibura kavunjisha yo mahera sinsuma singenda gusuma sinsuma zijyanja zo muri foire oya kubera singi umuceri singi biharage singa bujya bugari bw'ibigori ntibibaho shaka ncan mvunjisha tujya rufite franga batumpaye ngira ndatujya iminsi ibiri umwana akagenda kundonderera iyo myungu aya mateke igitoki irengarenga
umuyobozi w'ishyirahamwe rya SR muri teritwari ya Fizi Spray Atonyo yemeza yuko hari ubukene bw'imiti bikurikiranye n'uko ishyirahamwe rya FPD ryari risanzwe ritanga imiti ku bigo nderabuzima n'ibitaro izi mpunzi zivurizaho kontra yaryo yashize ariko mu ntangiriro z'ukwezi k'umunani iri shyirahamwe rikazatangira gutanga imiti Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu rusenda mu ntara Kivu y'Amajyepfo
Ihuriro ry'abavoka baburanira abahohotewe mu Burundi Kavib ryareze leta y'u Burundi mu rukiko rw'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC ku cyemezo cya leta y'u Burundi cyo gufatira imitungo y'abarundi bahunze ishinja kugira uruhare mu gushaka guhirika ubutegetsi mu 2015 ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wilika neza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika I Nairobi muri Kenya
Ihuriro ry'abashingwa manza baburanira bakanunganira bakorewe amabi yarabwa agahanwa n'ubutungane mpuzamakungu Kavib byajanye ivyo birego muri sentare y'ubutungane y'umuryango wa Yase rifashijwe n'unani rw'abashingwa manza ku mugabane wa Afrika mu kwitwara banditse ko leta y'u Burundi yanyaza amatungo agizwe n'ibintu inyubakwa n'amatongo yazimwe mu ndongozi zahunze igihugu zagirizwa kugira uruhara mu ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwa gatanu umwaka w'2015 nabajije umunyamategeko Sriyak Nibitegeka ajejwe imigendanire Kavib akaba no mu batwaye ibirego yarusha muri Tanzania igituma ingingo ya leta bayigereranya no kunyaga
iyo ngingo tuyifata nk'ukunyaga kubera ingingo uravye ingene yafashwe nuko imeze bigaragara ko sinovuga nuko ari ubutegetsi ahubwo nakagwi kamwe kagomba kwigarurira ubutunzi bw'abantu bahunze igihugu canke abantu bagaragaje ko badashigikiye intwaro ya nkuru nziza na CNDD-FDD canke abantu bagwanije ikiringo ca gatatu hanyuma hakaba hifatishijwe ubutungane kugira ngo ibyo babishike ko mugabo bigaragara yuko atari ingingo y'ubutungane na gato kubera iho nyanga amategeko yose ari mu bwirizwa nshingiro amategeko ari mu yandi mabwirizwa Ningingo bigaragara yuko ni hahandi nyene batoza ngo batware ibintu by'umuntu gucyo ningingo bigaragara yuko bishimikije gusa abantu baserukira ubutungane ku rwego rw'igihugu basanzwe ari bo bakoresha iyo bagomba kugira ido bashite ku bya politike ico gituma bigaragara ko ari ubusuma ari kunyaga ifatishijwe ubutungane
ubwo butungane nasigura igituma we nabagenzi be batabwituye bagashima gusimba bakaja mu bwa karere
nta uhungira imvura mu muvo kandi ubwo butungane bw'urundi bugafasha iyo ngingo reka mvuge ngo nibwo bwakoreshejwe kugira ngo iyo ngingo ifatwe rero nta kuntu twoca twitura ubwo butungane nyene hanyuma amategeko asanzwe agenga iyo sentare twituye aravyemera ko abantu bitura iyo sentare batarinde guca mu butungane bw'igihugu kandi ntacyo twari kuzera ku butungane bigaragara ko butigenga ubutungane bigaragara ko bukorera ubutegetsi ubutungane bigaragara ko butamika ijambo ndetse bugasha bukora n'ibintu utiyumvire ni by'amategeko kandi ari abantu bize amategeko bakayohonyanga ibigira nkana ubutungane nk'ubwo ntacyo twari kubwizera ko
mbega none sentare y'umuryango wa Yasero ifite ububasha bwo gufuta ingingo ziba zafashwe n'amareta cyangwa ubutungane bw'ibihugu bihugize inyishu tuyihabwa na maître Nibitegeka
iyo sentare irabifitiye uburenganzira kandi si ya mbere bibaye iramaze gufata ingingo nk'izo keshi hariho n'imanza nyinshi z'abarundi zimaze gushika imbere iyo sentare hanyuma ingingo ziba zafashwe na leta y'u Burundi zigahagarikwa cyangwa zigafutwa mbere si cyo gusa iyo sentare yafite n'uburenganzira bwo guhindishya akababaro abantu baba bahohotewe n'ingingo nk'izo ivyo navyo twabisabye kandi turabirindiriye
ibikirindiriwe si ivyo vyonyene gushika ubu igihe urubanza ruzokumviririzwa ntikiramenyekana leta y'u Burundi yitwariwe izobanza kubimenyeshwa hanyuma irongo swakanyaga hagije ku kwiregura kwa 15 kwezi kwa 5 uyu mwaka mushiriza amanza kizigenza wa Republika n'umukuru wa sentare ntayinyuzwa basohora urwandiko rutegeka ifatwa ry'amatungo amazu ibintu n'amatongo abantu bikekwa kuba baragize uruhara mu ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu mwaka w'2015 bari mu migwi itandukanye abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi impirimbanyi abamenyeshamakuru hamwe n'intwazangabo mu gipolisi n'igisirikare Eloge Wilika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Abanyafrika biganjemo Abarundi n'Abanyarwanda barangije kaminuza mu Bwongereza biyemeje gushinga ikigo cyo gukangurira Abanyafrika kwirinda ibiza nk'imyuzure. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza, Venuste Nshimiyimana, yaganiriye na Amoros Ruhumuriza, umuyobozi w'iki kigo.
Ikigo cyacu cyitwa African Center for Disaster Management, kikaba kirebana n'ibintu byo guhangana n'ibiza. Tuvuge nk'iyo habaye ibintu by'imyuzure, tugira inama abashinzwe kubitunganya uburyo bakoresha kugira ngo birinde ibyo bintu. Iki kigo cyatangiye urebye ahanini gitangijwe n'abanyeshuri twiganye kuva muri Coventry University, aho twize ibirebana na no ku n'ibijyanye no guhangana n'ibiza. Twize ibintu birebana na disaster management muri Coventry. Hanyuma turatekereza turavuga tuti ko turi Abanyafurika tukaba twaragize imana zo kugira ngo tuze muri ibi bihugu twige ni iki twakorera Afurika muri urwo rwego. Twiyemeza ko nitubona akanya tuzashinga ikigo. Twagitangiye muri 2017, kikaba kiri ahantu bita kuri bita Norwich, akaba ari muri East mu burengerazuba bw'Ubwongereza. Hanyuma kikaba kiri kuri universite yitwa Stanglia University, niho turi based.
None Ruhumuriza, mu kanya wavugaga yuko cyo gitekerezo mwakigize muri kaminuza muri Abanyafurika, bagenzi bawe muri kumwe bakomoka mu bihe bihugu?
Bagenzi banje hari abakomoka mu Rwanda, hari abakomoka mu Burundi, hari abakomoka muri Kenya no muri Tanzania. Ariko dufitemo n'abantu bakomoka inaha ngaha, kuko ntago ari icy'Abanyafurika gusa. Twashatse kugira ngo tuzagire expertise, sinzi ko nabyita mu Kinyarwanda, na experience y'abantu b'inararibonye muri ibyo bintu. So dufitemo abantu nk'ubu ngubu, dufitemo abaprofeseri bigisha muri University ya Coventry, tukagiramo n'abaprofeseri bigisha hano kuri Universite ya East Anglia, badufasha mu byerekeranye na no kutugira inama mu buryo twa iki kigo cyazatera imbere, n'uburyo iki kigo cyakomeza kuzuza inshingano zacyo kihaye.
Ndumva ubuhanga atari ubwo musaba, kubera ko mufite benshi bari muri za kaminuza, ari mwebwe mwarazize, ari nabo mufatanije n'abari muri izo kaminuza zitandukanye. Noneho tugere ku bikorwa nyirizina, kuva mwashingwa mumaze gukora iki? Watudomeraho, watutungira agatoki, ukatubwira uti dore hano twaratabaye, tubwira abantu ngo birinde kandi koko bigira icyo bibamarira.
Mu byo dukora ahanini urebye, dukorana n'ibyo bita emergency services. Emergency services ibigo bitabara mu bihe by'ibiza. Haba harimo fire department birebana no guhosha umuriro, inkongi y'umuriro. Haba harimo polisi, kuko polisi nayo burya ahanini ntago irebana na crime gusa, burya irebana n'ibizaza nabyo, hari ukuntu barebana nabyo mu nshingano zabo. Hari za ambulance, hari ibitaro, kuko ibyo byose birafashanya iyo hari ibibazo bibaye. Ndaguha nk'urugero, nk'ubu ngubu habaye nk'ibintu by'imyuzure, polisi iba ifite inshingano zo kugenda ikazirika aho ngaho, cyangwa se niba hari abantu bapfuyemo ifite kugenda igakora ripoti y'abantu bapfuye n'ukuntu bapfuye. Ambulance ni itwara abantu, tuvuge niba hari imyuzure wenda hari abantu bagomba kwevakuwetinga bakabajyana ahantu hari safe, ahantu hari hatunga, hari umutekano, ambulance ikabikora. Za hospitali nazo nizo ziba zakiriye nk'abantu babaye bagize ibikomere, urumva barafashanya abantu bose. So bimwe mu bikorwa rero twakoze, ngarutse ku kibazo warumbajije, nuko twagiye muri Ghana gutoza izo emergency services. Bamwe mu bantu bacu bagiye, nge ntabwo nagiyeyo, ariko bamwe mu consultant bacu bagiyeyo, batanga training. Dufite training zigeze kuri esheshatu dutanga, zirebana n'uburyo izo organizations zose navuze, ibyo bigo byose bigoboka abantu nyine biri involved muri planning na response.
Nukuvuga umutanga mahugurwa atandukanye.
Dutanga mahugurwa tugatanga ariko na advice. Nukuvuga ngo uko urabona nko muri bihugu byateye imbere bafite za structure zabo, bafite ibintu birebana na za policies na regulation n'amategeko agenga ibiza, bakagira na za procedure uburyo ibintu bikorwa. Bimwe na bimwe rero nibyo tujyana muri Afrika tureba ibikora ko bateye imbere cyane, hanyuma tukabifata tukajya kuvugana n'abantu muri Afrika tukavuga ariko mubikoze gutya mushobora kugira resulta nziza.
Urakoze cyane Amoros Ruhumuriza, ndagushimiye kuba wemeye kuganira n'Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Umurundi Nzeyimana Toma batazira mukombozi arahamagarira abarundi kugira umutima w'urukundo no kwirinda ibibatanya. Nzeyimana Alias Mukombozi ni umuhanzi wabaye icyamamare mu Burundi, ariko ubu ngubu aba muri Uganda aho yahungiye. Yaganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Inyashius Bahizi.
Icyambere mbere yatanguriye mu nkambi y'impunzi yabimutabira ko niho nakuriye muri Tanzania, mpunze ndabandanya mbana muririmbyi w'umwaka inshuro nka zitatu so mu Burundi. Mu Burundi mfite udushimwe twinshi, so muri icyo gihe nahandiko ndakomeza kuko hajya talani tarani hunga nikintu ari hose kiramera.
Ubwo none ibintu hanga bijyanye n'ubuzima waciyemo ngaho wakuriye mu buhunzi na n'ubu ndabona uri umusore uri mu buhunzi, hari byo bicyo bikongera ukavuga ku bintu nk'ibyo waciyemo mu buzima?
Ya gene indirimbo zanje ubu ndiko album ndiko rakora ubu yitwa World Change Direction, yuko ni album nakoze kugira ngo isinzima uzoyumva ishobore kuzura guhindura isi, ko nshobora guhindura isi we utihinduye. Kandi we kwihindura n'ukwemera kuba woza urukundo rube muri we mu mvugo mu ntambuko mu byukora byose byo biri muri wewe. So niyo album ndiko ndakora yitwa All the Change is Election.
Ubu ngubu bumaze imyaka ine mu buhongero ko amahirwe yo gutaha none ari ameza ati
je kenshi bwa mbere na mbere kuba twarahunze ni kubere ikibisi kubera urukundo. Sa nibaza yuko amahirwe makuru ari muri twebwe abahunze n'abasigaye mu gihugu, kuko twebwe uyu munsi kwa Barundi tugize urukundo ninde yohunga, nta numwe yohunga. Je nibaza yuko aha baraduhumuriza ariko inyishyu nto tuyifise mu mitima yacu, ko uyu munsi ugize umutima w'urukundo ku murundi mugenzawe nicyo nico kizotumutaha. Nujya nawe ari mu Burundi yagize urukundo nicyo kizotumanyakira. Sasa bwa wundi ni connection zacu zibizakise, sasa twakwiye kuzivuza kugira ngo abantu batahe.
None ibyo ubona ko byaba biri hafi kugira ngo abarundi batahe mu gihugu cyabo bose, iyo bari bahungiye haba muri Tanzania, Kongo na hano na handi, ibyo ubona bizaba gihe ki kugira ngo urukundo rubeho abarundi bose bature mu gihugu cyabo bafite umudendezo ari nta bituma bamwe bahunga abandi bagasigara mu gihugu?
Ya uzi ikintu kimwe, abana b'abantu biratugora cyane kuko kenshi umwana w'umuntu aba yibaza yuko ari gene ukora ikibi nkagira amahoro, ariko nibaza ko abarundi bamaze kubikora cyane babonye ko atamahoro ugira, kuko urabona nk'ubu no mu gihugu n'abasigaye usanga umuntu nimba aracyungwa n'umuntu umwe ubacyungwa n'abantu batanu cumi, sigure ko nawe nyine nta mahoro agira. Sasa ubu nibaza yuko nabo barushe, impande zo ziba zarushe, uwahunze n'uwasigaye twese harageze igihe aho tuvuga uti no, ko nibaza yuko bajya birutse niho nzo umutunzi akomeye. Nibaza yuko bajya basigaye hari icyo banjyanye, ariko musanze yuko mwese ikibazo cyacyo cyakindi nyene gukorera Burundi, kuko Burundi bwarahezagiwe. Sasa ni byiza ko iyo migisha itwoza twese, ariko mugihe wibaza yuko wewe woze wenyene uzocyugira inzobe kurusha jyewe n'ibizoshoboka. Sasa nibaza yuko igihe cyageze, kuko umwe wese yaragerageje inzira yabona yuko ishobora kumuha amahigwe, yaragerageje kandi yarabonye ko ata gihindura bwa bundi urukundo nicyo kintu gikenewe. Tunibaza yuko ubukundo bugiye kuzuka mu Barundi.
Umuhanzi Nzeyimana Toma batazira mukombozi yaganiraga n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Inyashius Bahizi. Mu gikombe cy'isi cy'Afrika, umukino wa nyuma uzahuza Senegal na Algeria. Ejo muri kimwe cya kabiri kirangiza, Senegal yatsinze Tunisia 1-0, naho Algeria yatsinze Nigeria 2-1. Umukino wo guhandanira rero umwanya wa gatatu uzahuza Tunisia na Nigeria. Nshuti zacu twari turi kumwe, ndabashimiye cyane rwose. Nahangaha aya makuru y'iwanyu mu ntara ahumurije, mwibuke ko saa kumi ni cya kiganiro cyanyu muri Sanga. Ndabashimiye cyane rero, mugire umunsi mwiza, murakarama.